Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Makamiza, nshuti bakunzi baradijwi ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jodie Diane nahazo indongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya muri ivyo biganiro twaza kugaruka ukungene abanyagihugu ijyanino bariko barahimbaza umwaka mushasha wa 2019 muri abanyagihugu harimo bamwe mu kugatumba ka Kavu muri commune Kanyosha y'intara ya Bujumbura mongere rero musangwe ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu ku mutumba wa Kavu muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura barashima ko barangije umwaka wa 2018 mu mahoro n'umutekano abanyagihugu basaba ko amahoro yotsimbatazwa bakababazwa no kubona umwaka wa 2019 ushitse hakira abarundi bakiri hanze y'igihugu basanye politike kumvikana kugira ngo abarundi bahunze bahunguke ibindi na mugenzi wacu Raymond Zimana
abanyagihugu bo ku mutumba Kavu muri commune Kanyosha bemeza ko bashima inge n'umwaka wa 2018 urangiye kuko bakorera hamwe mu guteza imbere umutumba wabo eka mbere no mu gucungerera hamwe umutekano amahoro n'umutekano muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura basanzwe babamwe abo banyagihugu bakizera ko n'umwaka uza wa 2019 uzobabera uwa mahoro n'ubumwe
twifuza ko hoba umwumvikano ibene gihugu mu banyagihugu twese nuba yoba yaragize akantu kamugora muri uwo mwaka uheze wa 2018 yohinduka akaje hamwe nabandi akagira urukundo kimwe nabandi agakunda bene Burundi twese twaragiye hamwe hari iterambere mu banyagihugu turafatanya twese hamwe tukarikorera hamwe
uyu mwaka twaragerageje kubana neza turakora imirimo n'amaboko yacu naho ikibazo cy'ubukene cyagaragaye ko kihari mu miryango twaragerageje kwiyungurunganya icyo gituma twagomba ko muri uyu mwaka dutanguye twayongereza ingufu kugira none iterambere ikomeze kuba ryokongerekana muri komine yacu
aha na mahoro n'umutekano n'urukundo kandi ikindi twifuza muri uyu mwaka wa 2019 twifuza ko hobandanya amahoro n'umutekano na rya turiko turitegurira amatora ya 2020 kugira ngo tuvyitwaremo neza twifate neza twitegurire neza amatora ya 2020
ikindi abanyagihugu bashikiriza nibijanye n'ubukene naho hari aho ubwo bukene bukivugwa muri ako gace bigatuma haboneka ubusuma basaba ko hogwizwa ubuzi kugira abaronke aho bakora bitunge batunge n'imiryango yabo
ubusuma cyangwa abantu bashobora kutugirira nabi biratuma umuntu adatera imbere umwaka wose byamaho byamaho baravamwo bamwe ukumva ngo biyije ahanaha nk'uko n'ubugizi bwa nabi
cyewe nifuza yuko muri 2019 yuko ubuzi bwaboneka kuko hari abamaze kubura icyizere kuko atabuzi baronka bakirirwa bishaye basanga baraye ubusa nuko gusa muri 2019 yuko ubuzi bwaboneka abantu bakajya kukipfa
kiretse ibyo abo banyagihugu bababazwa no kubona umwaka urangiye hakira abarundi mu buhungiro bakavuga ko uyu mwaka wobu wa mahoro abarundi bose bahunze igihugu bagataha bakaroranirwa mu byabo
ko bogaruka kuko dufashanije tugashira hamwe byomera neza kandi igihugu twagihawe n'Imana kandi twese turabene igihugu turabene Burundi nico gituma bogaruka tugasubiza hamwe bagasubira mu ngo zabo bagatekanirwa bakagira amahoro bakumvikana nabo bahasanze abo babana bagasubiza hamwe bagasubira bagakundana naho bo babaragirirana ya kanenge bagasabana imbabazi bakagirirana ikigongo
umuntu ari hanze ntabari kariteze imbere sanga ibintu byiwe biguma byoronekara byo bavyiza baje bakasubira mu ngo zabo bagakora ibyo bahora bakora bakiteza imbere nabo kuko bari hanze nta kazoza bariko barategura si byiza
aba banyagirwa mu ntara ya Bujumbura bagira inama abanyepolitike kwicarana bakumvikana kuneza ya mahoro y'igihugu cy'u Burundi
cyane cyane abanyepolitike yuko bogira icyo bakoze kubwira nabo bari hanze nabone bashobore kuza dushobore kubaka igihugu kuko nabone turi kumwe byaba byiza gusumba ahari habatari mu gihugu turi kumwe nabo rero hariho nakarusho kova
ba politike nabo n'abanyagihugu naho badukurira mugana abanyagihugu ni bikubitagashi nabo bahamagare bene wabo bicare hamwe ariko bashira imana imbere kuko imana ni ishobora byose rero bakwiye kuja hamwe bakumvikana kugira ngo amahoro ashware mu banyagihugu kuko amahoro ahera mu bo hejuru amakacaja no mu bo hasi
abanyagihugu bo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura barashimira intambwe bageze ko kubijanye n'umutekano no gusubiza hamwe kuko atabwicanyi bukibazwa muri iyo komine kera yari yiziziwe n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politiki ku mutumba Kavumu komine Kanyosha intara ya Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Remonzimana mukanya turahakanya bari makambi kugira ngo batasha babo bongera babifuriza umwaka mwiza ariko imbere yaho mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze abanza twibutsa makuru yaranze imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi muri uno mwaka w'2018 twari dusozereye afatiye ku Barundi birukanywe muri ico gihugu
Ikibazo cyavuzwe cyane gihagurutsa n'abategetsi b'inzego za leta gushika ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nica Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda abarundi batanguye gushika ku gataka ku Burundi baciye muri komine ya Ntega bakaba bambukiye mu ruzi Akanyaru mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abavuganye n'ivi rya Amerika bavuga ko birukanywe nabi
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka dushimbo umuceri wari ku gasozi imirimo itanu n'amasaka yaracyo gasozi ni nka yanjye n'umukore nawe
kuri nitwaraye mu kumurenge uyu munsi gitifu atuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya n'undi batwambutsa nta muntu bigeze bakubita
nge ntibankubise nkoni se ngaho bayinkubise
umurindi wo kwirukana abarundi mu gihugu cy'u Rwanda warabandanije mu mezi abiri akurikira abenshi baciye ku mpaka wa Gasenyi Nemba winjirira mu Kirundo uciye muri komine ya Busoni abaciye kuri uyu mupaka harimo abari babaye muri icyo gihugu imyaka irenga 20 bavuga ko bahowe ko batagira ivyangombwa inyenda muvano nk'uko babivuga n'umutekano wahungabanye mu kwezi kwa gatanu hafi y'ikibira cya Nyungwe muri icyo gihugu cy'u Rwanda
bamwe bavuga ko ngo bikomotse ku Barundi ngo batera sinzi ishyamba riri hirya mu majyaruguru ngo na Barundi ngo bahatera ni Nyungwe noneho rero biziramo gutyo baratubwira ngo umuntu wese udafite icyangombwa ngo agomba gutaha i Burundi
ngo Nyungwe ngo ni abasirikare ngo bateye u Burundi ngo niko babikeka none ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo wenda ngo hayigiye ngo ari twebwe ngo tubitere
intumwa za leta zigizwe n'abavugizi b'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubw'umutekano zirongowe n'umuvugizi wa leta w'icyo gihe Filipo Nzobonariba bahavuye bashika kubonana na bamwe muri abo birukanywe Nzobonariba ati u Rwanda rwirengagije ibyo u Burundi bwabukoreye muri kahise
murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahabyarira bakahubu bakabamaze bakahatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi bivize umutima runtu cyo gituma rero atawovuga ngo mu kudutuiza mu ndumane batwereka umutima nk'uyu nge kari wo bafise mugabo nitwibaza ko abanyarwanda babise bose umutima nk'uyu
gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi abari bamaze kwirukanwa baciye mu ntara ya Kirundo barenga 300 perezida Nkurunziza yarabonanye n'abo birukanwe abazaniye imfashanyo z'ifungurwa n'ijambo ry'indemesho Nkurunziza yavuze ko barenganijwe mu kwirukanwa aca asaba nyabuna ko u Rwanda rwokorohereza impunzi z'abarundi zifuza guhunguka
mberutse twarabonanye n'umukuru ajejwe ibijyanye n'impunzi ku isi twaremeranije neza yuko byoba byiza indongozi z'igihugu cy'u Rwanda n'indongozi z'u Burundi turi kumwe na se tuzohwanira mu kindi gihugu kugira ngo twumvikane ukuntu abarundi bene wacu bo kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuki abarundi bene wacu bagorewe mu makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muheto sinyagano n'abana b'u Burundi bafite bavukana basi n'igihugu cyiza imana yaduhaye
umwaka ugiye kurangira leta y'u Burundi itaramenyesha ko uwo mubonano wabaye ariko bamwe mu barundi bahungiye mu Rwanda bagiye barahunguka umwe umwe abatwa basanze muri komine ya Busoni.
Ubuzima bwaho buragoye gose, tumaze kubona bugoye sahantu nyine bari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere. Njye navuyeyo nyine ntorose
kivuga ngo ni muri muza muri hasenje uragenda muri migarasi nyine mbwakakandi kumva kuvuga ngo ni ukugira ntihagire abantu bagenda baragufata mu nzira rimwe na rimwe umuntu akagira nyine mugabo ntibabikwemera neza umuntu agashashisha ku ruhande agatoroka impamvu ugaca ubisohoka akiza ufite nk'utuntu ukemera ukagurisha nk'impunzi kugira uveye.
Ntacyo batekerwa nk'abandi barundi bahunguka bavuye mu bindi bihugu, ivyo bituma baba mu buzima butoroshye nk'uko babivuga.
No kumenya aswe ntacyo kumenya ko hano bitoro twahasanze abantu twahasize twacuranye neza badufashije na kugira ikintu hano mu mabwiriza ngo bace gashye kumenya ubuzima.
Nakimwe navuye bantekereye naje ngaragara byose ambari n'ivyo nari nararonkeyeyo sinabitaye nanakimwe naje nzanguye.
Mu ntara ya Kirundo Buramatari Alensebere Mutabaza irongoye avuga ko uyu mwaka abantu baharugwa mu 3000 bahungutse muri ubwo buryo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda.
Turabye muri mwaka gusa 2018 tubona ko kugeza uno munsi hamaze guhunguka abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bashika 3000. Abo bantu rero bahungutse atashyiriye abafashije ataleta y'u Rwanda yabafashije mbere bamwe bayenze gutoroka byumvikana yuko mu gihugu cy'u Burundi no mu ntara ya Kirundo amahoro n'umutekano ari byose kandi tugashima yuko aho bashikiye atangwa n'ishyaka uyu munsi turumva.
Mutabaza ko bagiye barahabwa ifashanyo buke buke.
Mbese turashima ko na leta yagerageje kubafasha mu tuntu duke duke cyane cyane ari nk'ifungurwa biciye no mu mashuri hamwe asana dufasha. Reka mbere nahiga yeje mu minsi iheze nyine cyo mukuru w'igihugu akaba aherutse kuronsa iyo miryango yose udukarata two kwivuriza ko kumwe n'abatuba barashikiriwe ntatuzovugana bamutamenye kugira ngo turabe yuko nabo nyene dushobora kubasabira hirya no hino kugira ngo bashobore kuronka udukarata two kwivuriza.
Mu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda twavuga kandi n'abayoboke b'inyigisho ndoramana z'umwigemeze biyangenda ku Mana baharugwa mu 2005 bake mu ntara za Kirundo na Ngozi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda banse kwiyandikisha mu ishyirahamwe mpuzamakungurira b'impunzi HCR mu buryo bugezweho basigura ko biteye kubiri n'ukwemera kwabo. Muri icyo gihugu bashyitse bavuye mu gihugu cya Congo iyo bari barahungiye inyuma yo kugiriranira ibibazo n'abasirikare ba Congo abarenga 30 mu bayoboke baze biyabakishwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze akoregwe mu ngata na mugenzi we Pierre Claver niyo nkuru i Kigali we atwibutsa ayavuzwe mu gisata c'impunzi z'Abarundi.
Ni mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2018 aho impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi. Impunzi zabyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi, haba kuguruza amakonti muri banki n'ibindi. Umushikiranganji ajeje impunzi umupfasoni Jeanne d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira.
Ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konti, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Iruhande y'ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe. Impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe.
Nkaje mu buraya cyane ko shaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai, nato nyine nenda bikeneye. Yego nkaje cyo izofasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye.
Umushikiranganji Jeanne d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport.
Fasha kwagura imipaka, kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira, navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kubigeraho.
Uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha. Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi. Mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cya pasiporo y'impunzi no gusaba ko hashize yovuza impunzi ku buntu indwara zidakira nka kanser, diyabete n'izindi ku mpunzi zose. Ntadohoka arashima ko byakozwe.
Bahora bavura diyabete, za sida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye amashyi tubatakambiye. Ni nk'indwara za hepatite na makanseri iyo baraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malariya, murazi yuko ifata cyane cyane ugwaruka. Batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara nabo nyine barapfuga.
Ku rundi ruhande abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye. Aha twahera ku bagore basuka imishatsi.
Ndiko ndasuka ndiko ndambwira bukle lego ndazigusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye. Ndazigusuka marasta, ndazigusuka madred. Karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka bakiriya.
Hari nabandi bakora dutako twudusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa tudede two mu izosi.
Aba mama hari bamwe musanga bakunda twa tudede two mu nda kaza ati urashaka kunkorera agaca abona tablo hajyano ni hagaca gira ati nibi murabikora ati ego byose turabikora.
Muzara gaca genda zikora.
Muzara gaca genda biko numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kana.
Abane nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza.
Iyi ni sufura muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Iyo twaronse komande tushobora kuronka nka sufura 12 n'amasuvere yacu. Cyangwa ugasanga turonze nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye Imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasufura 36.
Hari rero n'abigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amanga arigisha cyisubwenge iyi ni itako ginka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Ku munsi iyo byagenze neza harawo usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 56 hapaho.
Imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari. Niyo ikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarundi mu Rwanda.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nikambi impunzi ya mahama inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi iruhande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR. Naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima.
Ndafite abana bato bato n'abamesa ku bugari bw'ibigori nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Ku rundi ruhande rw'amagara y'abantu ikigo cy'abapadiri cyitaho ubugwayi bw'ihahamuka Centre Girubuntu cyatangarije Ijwi ry'Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihahamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu. Padiri Innocent Ugaragu niwe akirongoye.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishobora kuryama ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva yezanduru ya mipanga numvaza ngo nibambitage ati nibyo bigaruka. Hari imwe bari yaravuye kuri torture iyo babarabonye nkuko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familia, trauma ya kutagira kazi, trauma ya kutagira bagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Hakaba na trauma politike kumva uko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo.
Mu makuru yaranze igisata cy'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda ku mana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyura muri Congo ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mu ikambi barimo. Yamara kubera zase kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye.
Uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyaho umwami yaho umwaka abantu ikimenyetso cy'ubumwe no gusangira ugaruka rwateguwe umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cyabo.
Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nicyo kintu cyonyine cyasha uhuza abarundi bose haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe.
mukurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo
ubumwe bwa bakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpe usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpe umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpe iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpe
gisaba nka kugasima ukari mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
Ayaranze igisata c'impunzi mu Rwanda tuyarangirize ngaha ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo
Nizigimana Josephu abandi mwene biherutse cyene natasha papa ari Burundi biherutse cyene ngiye kona mama bari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga imana mari
ntahije uwitwa Hosikari sibo mana aca ntasha no wita Sylvie no bisha bitarura tukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
niga batayeje
Sabimba na Petronini
banyitwa zira bwa Fabrice batazira Bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Burangare Veriana data wacu na mwene wacu yitwa Rusangano wa Celeste
ndashaka papa na mama uwo bitwa Nyamuzi za Rubatero na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemezi Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
ndatayeje ne haga Servedico aba mu Kirundo nanga abantu ka mugabira nka nitwa byo mugoye
twifuriza bariko baratwumviriza bari mu ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata nubuki Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwije ujya America
twinjiye muri wa mwanya turatahiriza abanyu aho baherereye kanya rero nako gutasha ariko na cane cane mwifurizanya umwaka mwiza wa 2019 twibaze yuko aho muri umwaka mwawutanguye neza kandi muzo usozera neza Mbe duse ku murongo wa telefone ni Higwa Higwa mwaka mwiza
Mwaka mwiza kuri wowe
urakomeye
ndakomeye n'umwaka uri kuragenda neza
uherereye he
Umerere mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze
umwaka mwahimbaje neza rero
Ibyo
gi America ribifurize kubandanya mu byohego.
No merci.
Mhm, nuko rero kwifuza kwifuriza umwaka mwiza bande uno munsi gahigwa.
Ni umwaka musha muhire kuri Rukundo Eric.
Mhm.
Umwaka musha muhire kuri Makavera uherereye I Beijing mu Bushinwa.
Mhm.
Umwaka musha muhire kuri Teddy Segor ingabe uherereye muri Canada.
Mhm.
Umwaka musha muhire ku musista uherereye mu Burundi bita Ingabire Santa Carola.
Mhm.
Umwaka musha muhire ku musista bita Inema Sandra uherereye hano mu Rwanda naye muri Musanze.
Mhm.
By'umwihariko abanyeshuri bose biga muri Sunrise High School mu Rwanda.
Urakoze cyane Higwa.
Sawa merisi, murakoze cyane kandi nawe uzagira umwaka musha muhire.
Urakoze cyane rwose, ugira umwaka mwiza ngaho mu Rwanda.
Sawa merisi beaucoup.
Mhm. Abakunzi bacu bari mu makambi bari mu bisagara bitandukanye ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kigani banyu mu ntara cuno munsi akanya ni rwanyu kugira ngo mwifurizanye umwaka mwiza.
Musha, mako amahoro, mako amatanu ubuki.
Umwaka musha, umwaka musha, umwaka amahoro, umwaka amahoro, umwaka amahoro,
umwaka amahoro, umwaka amahoro, umwaka amahoro,
Nase kandi na Vincent kundi murongo wa telefone Vincent ikaze.
Ego murakoze.
Uraherereye he?
Ni Kigali.
Umwaka mwiza I Kigali.
Ego natwe.
Muko murahimbaza gute?
Ah, twishimye kabisa.
Ah. Ugashaka kuwifuriza nde uno munsi?
Ndawifuriza umwana wanjye witwa Vincent nawe.
Mhm.
Na mama we witwa Jean d'Arc.
Mhm.
N'umuryango wanjye wose muri rusange.
Mhm. Nuko rero urakoze cyane Vincent, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ego. Nuko rero arakoze Vincent, nakoze n'abandi bwa bose bashoboye kugisha batera kugira ngo ikiganiro ca mbere iwanyu mu ntara cyo muri 2019 gishobore gutunganya na Lidiane Nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubifurize kwandanya mururanirwa kuzogira umwaka mwiza wa 2019 uzobabere umwaka w'amata n'ubuki. Mu biganiro byacu biri imbere nko muri isanga tutaza kongera urubuga mubandanye kwifurizanya umwaka mwiza. Mururanirwa rero nshuti bakunze.